Tuashimye kumandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika. Habari Uganda mu karere ka Kisoro nabwe bwe mutwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio Ijwi riyobora ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diane Nininahazwe. Umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC ugiye gushiraho urupapuro rw'inzira rwerekana ko umuntu yakingiwe ikiza cy'umugera utera virusi ya corona kugira ngo ashobore gutembera yidegembya mu bihugu bigize uwo muryango.
Tugasaba yuko urucanco n'umunsi bwoboneka goba umuntu akagwiteza ruko abishatse iribe itegeko ribuza yuko iterambere ryo muri akarere kavuka buseruko mu bijanye yuko abantu bagenda bagenderanira canke bashora ibintu hanze.
Uyu ni Olivier Suguru atwara ishiramwe ry'amahinguriro mu gihugu cy'u Burundi asigura yuko ubwo buryo bushasha EAC itegekanya gushiraho kwerekana ko umuntu yakingiwe ikiza cha virusi ya corona bizo hava bibangamira abatari bake. Ino nkuru turagaruka kwandi hatomoye hafi ya maradio yanyu. Ndabice ku masonga nkitangura umuryango wa Afrika y'ubuseruko giye gushiraho urupapuro rw'inzira witwa passport rwerekana ko umuntu yakingiwe ikiza cy'umugera utera virus ya corona kugira ngo ashobore gutembera mu bihugu bigize uwo muryango wa EAC de Gemvia abikorera utwabo n'abadandaza bakunda kujabuka imbibe bari mu barabwa niyo ngingo nk'uko vyatangarije i Bujumbura n'icegera cy'umunyamabanga mukuru wa EAC muri no ndwi turiko turasozera. Uburundi busigura ko iyo ngingo izoba ije kubangamira gateka kazi muntu mu bwigenge bwiwe. Ni mu gihe iki gihugu cemeje ko kidashobora guhamagarira abantu kwiteza urucanco rw'ikiza cha virus ya corona. Ibindi reka tubaze mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Ku bw'umuryango wa Kare ka Afrika y'ubuseruko EAC ni ngombwa ko habaho murekarengane imeze nk'urupapuro rw'inzira passport werekana ko umuntu ashaka kuva mu gihugu kimwe aja mu kindi muri uwo muryango yamaze kwiteza urucanco rw'ikiza cha corona kugira ngo akingire abandi. Mu birori byo kugura icese ihanishwa ry'ibiva mu mahinguriro Salon Industrielle i Bujumbura icagira cy'umunyamabanga mukuru wa EAC Christophe Bazivamo yahamagariye abagwizatunga ndetse n'abantu bose bo mu bihugu bitandatu bigize umuryango wa EAC kwihutira kwicandagisha kugira ngo bazashobore kuronka iyo murekarengane.
Now cases are increasing, but when we talk about vaccination,
ati rero vy'abandura ntibisibe kwiyongera ariko gucandaga abantu ntibiriko bigenda neza na gato. Mu bihugu bitunze nk'Iburaya bageze ku bice birenga 70% batanga incanco ariko twebwe turacari munsi bice 20%. Ikizokurikira nuko twese mu karere kacu tubwirizwa kwikingiza kugira ngo turenge imbibe. Twarahejeje gutegura rero murekarengane izohabwa abamaze kwicandagisha muri EAC kugira ngo abari bo barengane imbibe mu minsi iza. Kandi mugwi wategura uye iyi murekarengane warakoranye n'abaseruka ibihugu byose harimo no Burundi. Nawe biruko umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni yuguriye icese iryo hayanishwa abona ko iyo murekarengane ya COVID-19 izo hava ibangamira uburenganzira bw'abanyafrika y'ubuseruko mu kwishira no kwizana. Ati duhamagara inzego mu karere ka Afrika y'ubuseruko kuzofata ingingo zibereye zitabangamira abanyagihugu bacu kuja ku mirimo no kwikingikiza cy'umugera wa corona. Ntihagire uburenganzira n'ubwigenge na bumwe buzohonyangwa. Ahansiguye neza ni ko vyerekeye gutegeka urucanco n'izo ngingo zo kwishira no kwizana umuntu abanje kwicandagisha. Ubutumwa duhaye ibiro bya EAC nuko muri murekarengane ya Afrika y'ubuseruko abatonyanga uburenganzira n'ubwigenge bw'ibihugu bibugize n'abanyagihugu. Olivier Suguru atwara ishyirahamwe ry'amahinguriro mu Burundi ryatunganije iryo hayanishwa nawe nyene abibonamo amahinyu kuri ubwo buryo bushasha bwo kwikingira ikiza cy'umugera wa corona mu karere ka Afrika y'ubuseruko.
Ibindi navyo byerekeye by'urucanco twabyumvise mugabo tugasaba yuko urucanco n'umunsi bwoboneka goba umuntu akagwiteza ruko abishatse mu burenganzira bw'umuntu umwe wese uko avyifuza rukaboneka mugabo ntiribe itegeko ribuza yuko iterambere ryo muri akarere kavuka buseruko mu bijanye yuko abantu bagenda bagenderanira canke bashora ibintu hanze kuko udafite urucanco atojayo.
Uburundi nico gihugu conyene kitaratangura gukingira abanyagihugu mugera wa COVID-19 muri EAC, naho ibanki y'isi yose yemeye guha Uburundi incanco za corona. Umushikiranganje w'intoro ya gati mu gihugu n'umutekano ari nawe atwara umugwi w'igihugu wo kugwanya ico kiza yarakuri inkoni kugishitsi abanyagihugu ko leta itaze kwigera ibahimiriza kuja kwikingiza. Jervendira Kubuca yari kuri mikro y'ijwi rya Amerika mu ntango z'uku kwezi.
Leta rero ntiyavuze ko igiye kuzana vaccine yo gukingira abantu, yavuze ko leta nk'umuvyeyi abifuza bose ko badufasha vaccine. Nibatuzanira iyo vaccine tuyibike, kandi n'uwazotuzanira iyo vaccine ntagire ufaranga na rumasaba leta, nta narumwe ngo leta ngo iremeye ko vaccine ngo abarundi bavaccine. Ntabwo twavuze umurundi azokumva abishaka ko akeneye vaccine azoca agenda yitura abikeneye bamutera urushinge, bamutera iyo vaccine ku bushake bwiwe, mugabe bizomushikira ntazo bazere.
Ico bikoze umuryango wa EAC usigura ko murekarengane iriko irakogwa izotuma bayifise baja no mu bihugu vya Buraya na Amerika atankomanzi. Christophe Bazivamo:
If we are not vaccinated it will be also difficult to travel in the whole world.
Terega no kwisi niko bimeze, ubu ntawe uzosubira gutemera kwisi atamaze kwikingiza, natwe rero ntitwosigara inyuma. Murekarengane yacu ikozwe ku buryo ikorana n'iza Amerika n'Ubwongereza, kandi n'umuryango w'ibihugu by'Iburaya waratwemereye ko Abanyafurika b'ubuseruko bafise murekarengane bazojayo. Iyo murekarengane yareretswe inama y'abashikiranganji b'amagara y'abantu iheruka, ubu naho turiko turayinonosora neza kugira ngo Abanyafurika b'ubuseruko natwe twemererwe gutembera ku isi. Ibihugu bitandatu bigize uwo muryango wa EAC arivyo Burundi, Rwanda, Kenya, Uganda, Tanzania na Sudani y'Epfo bimaze kubura abantu hafi 900 bahitanywe na COVID-19. Abarenga 547 nabo barafashwe n'ico kiza nk'uko vyerekanwa na OMS ishyamwe mpuzamakungu gitamagara y'abantu. Pierre Clavier n'inkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika.
Pia Claver Niyonkuru rakenuye tukiri mu Burundi, leta ivuga ko ariko harigwa umugambi wo kugabanya intara n'amakomune bigize ico gihugu. Bamwe mu bahinga mu vyerekeye ubutunzi bavuga ko hari umugambi mwiza uzotuma leta igabanya amafaranga yahora iriha Babura Matari na Bamustanteri hamwe n'ubundi buryo bwatangwa mu vyo bakenera. Idoni ndonumenyesha makuru y'ijwi Amerika inayirobi muri Kenya Elo Juri Kaneza.
Umushikiranganji w'intwara yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi niwe yashikirije kino cifuzo. Javendera ko bucasigura ko bitakiri ngombwa ko Burundi bugira intara n'amakomine bufise muri kino gihe ca none. Yemeza ko ataterambere ry'abanyagihugu rishoboka hakiri intara zirenga 10 n'amakomine arenga 100. Amenyesha ko bimaze kwibonekeza ko hari n'amakomine bigora kwegeranya amakori n'amatagisi bitewe n'uko atahana isoko ya kirazira afise. Uko niko ndira ko bucatwara ubushikanganji bujeje intwaro yo hagati yabisiguriye Babura Matari n'abakuru b'igipolisi mu ntara z'u Burundi.
Nagira namumenyeshe yuko mu bushikiranganji tugiye gushiraho byihuta mu maguru masha imbibe zose. Turiko dukora igikorwa gikomeye cyane aho turiko turaraba yuko mbe turicakeneye intara 10 dukeneye amakomine 100 ngo turabikorera ko kugira by'ukuri tubabe amakomine igihugu cyacu coba gikeneye, intara igihugu cyacu coba gikeneye kugira ryaterambere rusange rikunde. Kose nibaza kuri iterambere rusange cyo turarondera rizokunda dufite intara zirenga 10 dufite amakomine 100.
Umugambi wo kugabanya intara n'amakomine wari washyizwe imbere n'umunyapolitike yigenga Francis Rohero yari yitoreje ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2020. Yatubwiye ko icyo cyiyumviro kije hageze hafatiwe ku bantu bubaba ku kilometero kwadarato mu Burundi. Uko niko bitwiganira.
Igihugu cy'u Burundi gifise kilometero kwadarato iri munsi y'2028. Abanyagihugu bariko bararenga 12 million, ni ukuvuga 50% ku kilometero kwadarato. Ntidushobora kubaho uko tubonye. Twawushyikirije uwo mugambi kugira ngo abantu bumve yuko bagira aho baba, bakagira aho bimburira ibikorwa byinshi by'umwimbo bijanye n'uburimyi, ubworozi, amahinguriro n'ibindi, bakagira n'ashobora kuja amashamba. Igihe rero agwiriye intara n'amakomine bigwiza ico bita uburemere bwa administration, bigatuma abantu badashobora kwimbura uko babishaka. Twabisigura kugira ngo abantu bumve yuko bizana ubutunzi cyane mu gihugu, bigatuma ico no kwita itunganywa planification igenda neza, hanyuma bikagura n'ico no kwita tourism n'ibindi byinshi. Uwo mugambi rero je ndagushima kandi na ushize imbere, ndanashimye ko aba bari mu burongozi uno munsi bashobora kuyimvira
umushyanganye ndirako buca yifuza ko nabarongoye intana na makomine batwara imirava kandi yinjiriza igihugu vy'ukuri
nimbari mu matara n'ubura matari afisa hatwara haboneka nimbari mu staneri abari mu staneri atwara haboneka kandi amakori na matagisi ayatoza uko turabona kwa makomine amwamwe usanga bigoye atagira n'isoko
ariko rohero yahiganywe mu matora y'umukuru w'igihugu umwaka uheze asanga hakwiye kugishwa inama abahinga kugira ngo ntiyapfa ko kizere
ntumbero siza tuzogaruka hahandi harize imyaka 40 muri iki gihugu barongereje intara bitwaza ngo bagomba ngo kwegereza ubutegetsi abantu uno munsi cyo turabona ko atacho byunguye igihe rero dufata intumbero zitarizo dushika ku nyishu zitarizo tugasanga twasubiye kwihenda tugasubiramo ejo na hijya ejo nibumve neza ico bizana mu by'ubutunzi bw'igihugu batahure neza ko bumva ico bavuga simba kandi ndananezerwa igihe bavuga ngo bariko bariyumvira ngo bariko barabyiyumvira umukuru w'igihugu yabifashe ku ingingo nibafata ingingo biyegereza abantu b'incabwenge barabafise muri iki gihugu barabafise henshi no mu migambo yabo biyumvira bagira bati twafashe ingingo ntituze gufata umwanya wo kwiyumvira kwiyumvira umuntu yitoza azi neza icagira shikiko akagishira mu ngiro hama kemanga ejo inyisho zivuyemo
mukuri ndiyako batumwa ko Francis Rohero yibaza ko intara zitarenga 5 mu Burundi zotuma isindi ayiyongera n'amahinguriro bakagira ibanza bikwiye abarizwamo kandi iterambere rikihuta ku munyagihugu
intara y'umuburaruko n'itacohoha intara y'umumanuko n'itatanganyika intara y'umubuseruko n'itaruvu intara y'umuburengero n'itarusizi n'intara y'uhagati n'itaruvironza nazikiriye inzuzi zikomeye n'ibiyaga byacu kugira ngo bidufashe kudushira hamwe mu gihugu na cyane cyane kuwa mingo ibintu by'ingorane z'intara byaragirira tera ingorane muri iki gihugu ivyo rero nashaka yuko biduhuza hanyuma amakomine yacagabanuka ivyo rero byatuma nerekana neza ingene ibikorwa by'uburimyi by'ubworozi n'iby'amahinguriro bifata ikibanza gishika ku 40% y'igihugu amashamba agafata ikibanza gishika ku 40% aho abantu baba ibisagara bigafata ahantu hangana n'ibice 10% tugatahuzanya ingene bimeze hanyuma igihereti ishora amahera akomeye yayo mu by'umwimbo ikabishora mu by'amahinguriro no mu guha abantu aho bakorera hanini aya makoperative twari ko turavuga ingene leta iyinvestisamo ntibibe ibintu byabo bakora kugatwe kabo bikaba ibintu bitahuritse neza abantu bashobora baronka akazi bagakora bari mu bisagara tunganijwe neza birimo byankeneko kitugume twese twuzura mu gihugu abantu bariko barapfa amatongo atana yahari
igihugu cy'u Burundi ugeze ubuhigizwe n'intara 18 zirimo imigwa mikuru ya politike Gitega n'ubutunzi Bujumbura hamwe n'amakomine 119 eloje burika neza ijwi rya Amerika
Jugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda makuru yacu tuyabandanirize mu Rwanda neza na neza mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'ico gihugu ahavugwa abanyagihugu bagiriza ikigo ca leta kijeje gutanga umuyaga nkuba rege mu mpfunyapfunyo kubononera imirima ntibyo bishure umenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima aratugezaho ibindi kuri no nkuru
Icyo gihe baraje bafata imyaka y'abaturage baratema
batenye ikawa zanje batena myende batena indimu n'amavuka noneho ndategereza
ni bamwe muri abo baturage biganjemo mu murenge wa Nyakabuye ho mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda baragaruka ku kibazo cy'imitungo yabo yangijwe ubwo hakorwaga umuyoboro w'amashanyarazi unyura muri uwo murenge
baratema barambika hasi hari mwibiti by'intuzi bigeze kuri 20 nabyo baratemye barambika hasi hari nikawa zigeze ku 10 nazo baratemye barambika hasi hamwe n'izindi 150 byose bashyize hasi imyaka yo baratubwiye ngo imyaka ngandura rugo nguye ngiyo ngo ntabwo ngo tubivuga kuko n'imyumbati yari irimo baratemaguye barambika hasi
ikibazo cy'aba baturage kirafata imizi mu mwaka w'2012 ubwo icyari ikigo cya leta y'u Rwanda gishinzwe ingufu amazi isuku n'isukura ewasa mu mpine cyatunganyaga umuyoboro ujyana umuriro w'amashanyarazi muri ibyo bice batuyemo Ku rutonde biragaragara ko ari abaturage bagera kuri 99 babariwe amafaranga y'u Rwanda yose hamwe asaga gato miliyoni 15 kuva icyo gihe kugeza na n'ubu imyaka 9 bayasiragiraho
akarere twagiye tukandikira n'umurenge twagiye tuwandikira ibyo bintu byose ku murenge hariya ushinzwe ubutaka ibyo bintu arabizi ari rige nange ubwange nigeze njya kumwirebera arambwira ati genduza n'icyangombwa cy'ubutaka cyaho hantu ndagenda ndagifata ndagifotora nacyo ndakimuhereza arambwira ngo bagiye ngo kubyohereza harangiye hafi nk'imyaka 3
nta n'urufaranga na rumwe bigeze baduha ahubwo turaza ku murenge murenge ukavuga ngo nitugende ku karere ngo bazaba batubwira kugeza na n'ubu turacyateza amaso
narindi ku karere inshurizi eshatu ngenda ndari nyakarenzo n'urugendo rwanjye n'inkoni n'umuvuduko ngongera nk'arari muhanga nkagera hano ku munsi waka
Uretse ku rwego rw'akarere ka Rusizi aba baturage banavuga ko ikibazo cyabo bagiye bakigeza kenshi ku badepite ubwo babaga bakoreye ingendo z'akazi Rusizi nyamara byose ntibigira icyo bitanga bagasanga kari akarengane bakomeje gukorerwa n'inzego zakabarenganuye.
Nta karengane gakomeye rwose, iyo rebo ubona ari akarengane, none se bagutemye indimu, imyembe, ikawa, ise nabareberagaho, urumva ubuhombyi.
Nta karengane gusa kari nanga ko wagira ngo twese u Rwanda turimo nk'ubw'igihugu abandi barimo. Twarapfuye, twarapfapfanye, byaratuyobeye. Abayobozi nibo bakadukurikirana ibyo bintu, twebwe twaheze mu gihirahiro. Abayobozi ubu ureba ukabona ntacyo bibabwiye.
Twebwe turasaba ko natwe baturenganura bakaduha urwo rufaranga rwacu, natwe tukarwikenuzamo. Nimeze ko abandi bo bayahawe atari ibyabo byangijwe, kuki se twebwe batugeraho ntibayaduhe.
Ubuyobozi bw'ikigo cya leta gishinzwe ingufu REG buravuga ko amafaranga yabo baturage yamaze kugezwa ku bigo by'imari bafungujemo konti, igisigaye ari ukuyashyira kuri konti zabo. Bwana Francis Kiza uyobora REG ishami rya Rusizi akizeza abo baturage ko bitarenze icyumweru kimwe baraba bamaze kwishyurwa.
Hari n'ingurane REG yarangije gutanga ariko yari ikiri muri sako yasabaga ope uzaratwanze rimwe bakazibura, ngira ngo avuge ko bitarenze icyumweru gitaha ababaruwe bose akanishyurwa ari muri za sako zizaba tuzazigeza ayo maristi bakabaha ingurane zabo. Bitarenze icyumweru gitaha ope zatangiwe amafaranga zose sako zizaba zazibonye.
Ubusanzwe itegeko ryerekeye kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange mu Rwanda ari naryo rishyira imiyoboro y'amashanyarazi mu bikorwa by'inyungu rusange, riteganya ko umushinga ugiye gukorerwa hari imitungo y'abaturage wakabaye utangira iyo mitungo yaramaze gukorerwa igenagaciro no kwishyurwa. Nyamara hirya no hino mu gihugu hakomeza kumvikana abaturage basaba kwishyurwa ingurane z'imitungo yabo ku mishinga y'inyungu rusange imaze imyaka n'imyaka ikorewe ku butaka bwabo. Ibyo byarabaye batarishyurwa imitungo yari buriho. Ibyo benshi mu bakorerwa ibyo babona nko kwirengagiza amategeko nkana kwa banyiri ugukora iyo mishinga. Themistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ejo kuwa mbere itariki ya 30 ukwezi kwa munani, isi yose izohimbaza umunsi wahariwe kwibuka ababuriwe irengero mu buryo butandukanye. Mu Burundi, ishyirahamwe Fokuderi ibicishije mu mugambi waryo ndondeza ryemeza ko abo rimaze kumenya ko baburiwe irengero kuva mu 2015 barenga 200. Mu kiganiro na Pacifique Nininahazwe atwara Fokode yasiguriye umugambi ndondeza n'ukuntu ikibazo cy'ababuriwe irengero cifashe mu gihugu cy'u Burundi.
Ndondeza ahagarara cyane kuri aba bantu, tuba dushobora kwerekana ingene bafashwe n'inzego z'igihugu tukanazivugiza arizo mu nyuma bakavugwa irengero. Gombaga rw'akarere gatoyi kabo twavuze gabo mu kwezi kw'icumi guheze ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro, hariho abanywanyi b'umugambwe CNL barindwi bafatwa n'uwatwara iperereza mu ntara ya Mwaro icyo gihe yitwa Gerard Ndayisenga. Abo bantu ndwi bose bavuka muri komine Kiganda mu ntara ya Murambya. Yabafashe izuba riva abafatiraho bita kuri Gite Irahi Mwaro. Abantu barorera hariho n'ibikorwa by'amenyeshamakuru bo mu isanganiro bo muri za Rima FM n'abandi bari batumiwe. Abo bose bari ngaho barabona igihe abo bantu bafatwa barabajyana. Haciye iminsi mikeyi umwe muri abo bantu yarasubiye araboneka arataha muhira akahataca yinyona. Abantu bakibaza ati byagenze gutyo wewe ngo agaruke wenyine, ariko mu nyuma n'uwo hakinzwe ibiri yarasubiye aragenda aravuga irengero tuzi ibyibuze ari byo. Ubundi wa kabiri twaronse ni uwashoboye gucika ku icumu wo muri bo wari wavuga ko babatwaye mu ijoro baba bagiye kubicira ku Rusizi mu Rugombo. Wewe warashobora gusimbira mu Rusizi aratoroka arinyegeza gushika arahunga n'igihugu arashinga intare yiwe y'ibintu byabaye.
Hanyuma
hakiri abantu batanu atanu umwe azi irengero ryabo muri abo. Ubwo nkawe ko n'akarorero kazwi no mu nama nshingamateka karabagijwe mu kwezi kwa kane akabarwa n'umushingamateka ava muri ibyo bice nyine, ariko nta nyishu n'imwe yigeze itangwa kuri abo bantu gushika uyu munsi.
Ego Pacifique Mukanya, turaza kugaruka umbarira ibyemezo ufise vy'uko abo bantu bafatwa n'inzego z'umutekano, ariko tubanze tuje ku mirongo ya telefone hari abanyagihugu batandukanye basi ibibazo babaza.
Ala ndabumva.
Uherehega ala
byomerereye mu gisagara ca Gitega.
Mu gisagara ca Gitega ku murwa mukuru wa politike mu Burundi. Akabazo kawe kwa Pacifique Ninahazwe atwara Fokode turi mu vyo ababurirwa irengero mu gihugu cy'u Burundi.
Kandi nagomba kusobanura ari kamwe ni cyo nyine mwari kumuravuga kijyanye na credibility bose tugomba kuvuga mu Kirundi ukuri kuba kurimo mu matohoza yiwe kuko birateye ubwoba bimeze kuri gurengero kuko tumaze bikinda mu kugera kuri Facebook abantu benshi arabacisha ko abamaze iminsi haca ko biganiro bijanye ngo no gushinga intahe irya baburi birengero ariko akenshi bamwe bamwe nk'uko twa turi mu Burundi tugira duti none turamwe tuzi atari mu gihugu izo raporo zironka gute zirimo umuco ungana gute nico kibazo abantu twa dufise naye muri turashima gose ibikorwa by'umuntu akurikirane ibijyanye n'iryo burirwa irengero ry'abantu niba ta kumwe ngo mbita ku murongo kuko sindabu ino ntitwakurikirana sindabumva neza
ego guma ku murongo ntacho Pacifique nyina hazwe akabazo ka ala igitega urakumvise
ego cyane abagize akabazo mbere kanaje no mu bijyanye tumaze iminsi ngo turatunganya aha abantu baca babaza ibijyanye n'ibyo miganiro 2022 cyangwa ati hariho itandukaniro rinini cyane bisi y'uno munsi n'isi yo mu miganiro 2022 aho abategetsi bashobora gukora ibintu by'akamaramaza bikaba bitashobora kuvugwa uyu munsi aho nyine ahagaze harashobora kubera ikintu ubunyana akakibona mu minota ibiri akaba akizungukiye n'amafoto y'ibibaye byose nkaba ndayafite mu minota cumi ikurikira nkaba ndiko ndatabariza umuntu ahegiye kubona ingene afashwe iyo ni isi y'uno munsi isi y'uno munsi ikiganiro nk'uko mugitegura mukandika kuri Facebook ati mu kanya dufite ikiganiro abashaka kuza guhamagazwa niba bitubwira ubwo nyine bikacya ariya minota itatu ikurikira bagasanga ariko barumvirizwa mu kiganiro iyo ni isi y'uno munsi rero ikibazo cyo hamwe bumenya turumvikana kuko hari nk'abatari mu gihugu muri twebwe bumenya ngo ntibishoboka ariko kandi nibutse ko atari byo ishyirahamwe burya ntaba ari umuntu umwe abagenzi b'ishyirahamwe si umuntu umwe aho ibyo bintu byose bikorerwa harimo ababyemera n'abatabyemera kuko amakuru turonka hari amakuru ava mu miryango y'ababuze n'iy'abagenzi babo n'inshuti zabo hari n'amakuru ava mu nzego z'umutekano zo nyine zazagiye gufata abo bantu hakaba hari nk'abavuga bati ibi bintu dukora twe ntitubyemera tubikora kubera ko ari banga atakunzi
Pacifique ni nahazu rero uti abanyuruzwa bakaburirwa irengero ahanini banyuruzwa n'abajejwe gucungera umutekano n'inzego zitandukanye ivyemezo bingana gutura bigarutse ariko barakwereka bakerekana tikana aka yabatwaye ifoto ikaboneka imbere y'uko amakuru atangazwa
ariho nk'akarere gatoyi gatanze nakarere kumvikana umuntu afashe abantu ni hoteli iriko inaberamo inama ahantu hari n'abamenyesha makuru ibiba by'ingene umuntu yoshobora gufata abantu ahantu hari abamenyesha makuru akitega ku ibyo bintu bikazomenyekana nyinshi kiba kibaje n'ingene ibyo kumenyesha amakuru byifashije mu gihugu amenyesha amakuru ibintu nk'ibyo barabibonye ariko bo nyine bavuga ati ntitwo kubaka kubivuga ko bamwe ugasanga batwandikiye n'abandi gutyo gutyo ariko urumva igice n'ikintu cyabaye abantu barorera ni hoteli ku murango navuga ko cyatse no mu nama nshingamateka kirabazwa harabura n'umwe yishura kuri icyo kibazo Gerard Ndayisenga ntari yigera atumwa ko ahantu na hamwe ngo akina avuga ati abavuga bino bintu n'ababenshi ngo twashatse avuga ko tubenshi bigenda gute ko mu gihugu hashobora kuvugwa ibara nk'iryo ikintu giteye ubwoba nk'icyo umuntu akivuzwe ko namnabazwe gusa ngo akina yiregura avuga ati barambesheye ibyo bintu ntabyo nakoze bigenda gute rwego rwo guperereza gutwe rwo kwegukira umukuru w'igihugu wemere kwambara ibintu bibaze nk'ibyo nyagire n'umwe asohora n'itangazo ry'uko ati ba bantu bavugwa ko babuze irengero hari ahantu ibyo bintu si byo twarabikurikiranye dusanga n'ibi 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 ahantu kibuta ko imiryango y'abantu babuze yagiye iritura mu kikantere wa komine Kiganga baramubaza aratelefona nawe akayokwe ayishyira yuko ibyo abantu bafashwe mugabo atanakimwe bahazi ibyakurikiye ibyo ari byo abo bantu baragiye baritura buramatari wa Murambya inshuro zine arabakira ariko nabo nyine yabwiye ko atagiye abo bantu baherutse
ego
ari ibibazo cyane mu gihugu
ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda twibutse bariko baratwumviriza yuko twagerageje kuronka uruhande rwa leta kugira ngo ivyagirije bimwe bimwe canke ibigaruka bimwe bimwe bidi ku ruhande rwa leta tubisabira umuco ariko nta ruhande na rumwe rwashoboye kuronka ico bikoze muri CNDH Commission Nationale Indépendante des Droits de l'Homme bo batwemereye yuko mu mpera z'uko icenda avuye muri Geneve nyuma y'icegeranyo ngo bariko barakora kuri ibinyene vyababurirwa irengero bazoza tugasangira ikiyago turafise Désiré ku yundi murongo wa telefone Désiré ikaze
murakoze cyane ndabaramukije
mwiriwe uherehe ga Désiré
ndabaramukije na Pacifique amaze ndi Bujumbura mu gisagara cha Bujumbura
akabazo ka
amahoro cyane
yego ikabazo cyane cy'ambere nagomba ndakibazenya kuba Pacifique mu matohoza bakora kubyerekeye abantu baburirwa irengero wabagerageza bagashika mu mabohero yose ari mu Burundi kugira ngo barabe nyimba abantu batafunzwe kibazo cya kabiri nagomba kubaza none mu gihe abantu baburiwe irengero koko bahora batora ibiziga kibazo cya gatatu ni byo vraiment ndakunze gukurikirana ibyo akunda kwandika uyu mushinga ntaye Pacifique amubisanze kabisa n'ibyo abantu banafatwa ariko rimwe na rimwe hari abarekugwa abarekugwa ugasanga barekuwe mbona nka twebwe batubatwa amaca twimbura yuko abatarekugwa bashaka ko bari muntu zuye mu gasho bagomba adumu tungaho ko babashika ko babagira amadesante bagashika ku matere bakabona yuko bakabona yuko kuko abantu
bapfi batakiri murakoze urakoze Désiré imbere ko Pacifique akwishura mbanze ndakwibarize uravuze ngo nivyo barafatwa harabumaze kwibonera bafatwa n'amaso yawe waho herereye
yego aro babiri bamaze gufatwa kwere barafatwa mu buryo bwo kunyuruza ariko mugabo barariko twarabonye barasiye imijyango
bafatiwe he hari gari bafatwa nande
ito gihe bari bafatiwe ahantu
turi kumwe Désiré
ego ndabumba cyane
uti bari bafatiwe ahantu bafatwa nande bafatigwe iki
urumva aba bafatiwe bari bambaye sibire bari mu modoka ari ya TI ariko mugabo bamaze iminsi bari bamaze iminsi ibiri turababona bari baraho kabisa barakomeye
barababanye bawe
barababanye banze amwe umwe yari n'umugenzi cyane
hama bari bafatiwe iki
bo mara patwe baba fasha babwira ko aramatoza bagiye kubagira kubyerekeye ubusuma mugabo nibaza ko basanze atari byo kubati babarekura bamaze iminsi bibaza barabarekura nta numwe
yego guma ku murongo rero nsubize micro Pacifique yakwishije kuri utwo tubazo twawe dutandukanye Pacifique utubazo twa Désiré i Bujumbura mu Burundi
akantu gatoyi mbere ko ndamushura niyo muri ko murakurikirana bo tuvuga ko babuze irengero hari umuntu n'umwe wari umaze kumenyamwo mu bantu twavuga ati uyu muntu ari mu bo twemeza ko babuze irengero hari undi muntu umwe gusa byanze yashitse gusanga ni umuntu kandi uzi
Désiré
ndabumva
yakubaje Pacifique ati muri abo bantu uko bakurikirana abo bahora bavuga ko baburiwe irengero hariho umaze kumenyamwo
abo babari birengere kaje babari birengere ndabona gusa twetse bona gusa byandika nawe ndamenyamwo no
asao mukiyeje nyambaje bya mbere muti mbega iyo tuvuze ko umuntu yabuze irengero twatonda tukajya mu busho bwose bw'u Burundi tukamenya ko umuntu atoba apfungiwe muri ubwo busho navuze nti ndondeza buriya bwa mbere bwo n'ijwi ry'imiryango n'ijwi ry'imiryango iba yabutse nibo bakabaza bati turondejwe umuntu wacu yarafashwe itariki y'imyaka yafatiwe aha n'aha 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 none ku cyo gihe ntituriga dusubira kumubona twebwe tugafasha kuduza iryo jwi ryabo icyo iyo niyo ntambwe ya mbere kuko umuryango bo usanga bagiye no mu busho muri raporo zacu turabyandika ahantu hose baba baragiye mu busho bubegereye bagenda barabaza bakajya mu iperereza ahantu hose bakambwira ko abo bantu atabo bigize bafata bagahakana ko babafashe niyo bazi wari yabafashe ugasanga niyo arahakana ko akigeze abafata
ako ino nga duche duso zira makuru tukaitu afiti ya mlika no kanya dushemi la bagi zurara vose nguwa teguru guyongira bashikire kuri mikroma likumena jowe diana ni nahazwe hivigani ona makuru vya shizwe hamena fasil gebehu tukwe mi kuzina gia bagenzi wa atru tubikiwa nwetu ifuriza kumanda nyamuru wa niguwa mvyo mlimo vyo ose na ubutaha.